Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, no ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe Mbasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri Tanzania, umuhuza mu bibazo by'abarundi yatangije ibiganiro n'impande zitandukanye zirimo amashyirahamwe ategamiye kuri leta. Icyakora amashyirahamwe menshi yagombaga kuva mu gihugu cy'u Burundi ntiyabonetse.
Umuntu yohirahira akavuga yuko ataza kubera imvo iyicankirinde, aho niho tuzobonera inguvu abariko barahuza bafise badashobora gufatira ibihano abantu bitoze biteze utunyoni kubera inyungu zabo. Twebwe tuzaje tuvuga yuko byabananiye.
Uwo ni Gabriel Rufiri uyobora ishyirahamwe Olucom rishinzwe kurwanya ruswa n'imikoreshereze mibi y'umutungo wa leta. Iyo nkuru n'izindi zirimo igitero mu ntara ya Cibitoke turayigarukaho mu kanya gato. Mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi, haravugwa igitero cy'abantu bitwaje intwaro cyakomerekeje abasirikare b'igihugu. Icyo gitero cyaraye kibaye muri komine Buganda y'intara ya Cibitoke. Abanyagihugu bo muri ako karere barasaba ko hongerwa umubare w'abashinzwe umutekano. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Diane Dons.
Uwo mugwi w'abantu witwaje ibigwanisho utaramenyekana wategeye cy'isaha zine z'ijoro ryo kuri uyu wa gatanu. Mu makuru umuvugizi w'igisirikare yahaye abamenyesha makuru b'Ibujumbura avuga ko abo bantu baje bazananye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakinjirana ku rubibe rw'icyo gihugu n'umutumba wa Nyamitanga wo muri komine Buganda y'intara ya Cibitoke. Amakuru amwamwe avuga ko abasirikare bane aribo baguye muri icyo gitero, bandi batandatu barahakomerekera. Ariko Colonel Biyereke Floribert avuga ko ari umugwi w'abasuma kandi ko wakomerekeje abasirikare batarenga babiri nyuma yo kuhata inkoho imwe yo mu bwoko bwa semi Kalashnikov.
Bakaba bari bagamije kwiba ahantu bita mu Nyamitanga, ku mabutike yo mu Nyamitanga. Aho rero bahageze baciye bagwa mu mutego w'abasirikare bacu bakorera muri ako karere, hanyuma barabivuna. Muri uko kubivuna rero hariho inkoho abo nyine bari baje gutera bahataye. Iyi nkoho yitwa Mi Kalashnikov, ariko natwebwe twakomerekeje abasoda babiri ubu ariko baravugwa. Abo rero bateye baciye bongera basubira muri Kongo, bahunze bafata inzira ija muri Sange, hawita Sange niho batumbereye baje.
Amakuru dukura mu bajeje intwaro mu ntara ya Cibitoke avuga ko atakintu kiramenyekana c'abanyagihugu coba carahononekariye. Nayo ku ruhande rw'abarongoye bobo basaba ko inzego z'umutekano zogwizwa muri ako karere. Colonel Biyereke Floribert avugira igisirikare cy'u Burundi yabandanije asaba kandi ko abo banyagihugu bokorana n'inzego z'umutekano.
Icyo twababwira nuko boguma bakorana n'inzego z'ukwivuna abansi hamwe n'igipolisi, kurya nyine twama tubibasaba bagize inkuru bamenya bakayimenyesha hakiri kare kugira ngo bashobore kubakingira. Hanyuma namwe murabizi abamenyesha amakuru ko ubu hasigaye hari ibintu bishasha by'abagizi ba nabi, ibyo bita mu gifaransa ribandi transfrontalier, usanga batagira ahantu ubabariza bavaha bakaja handi, ugasanga bakorana n'abantu b'ubwoko bwinshi. Ibyo murazi ko bihari mu bihugu byo muri Afrika, kwe tubona ko ari ibintu bisa n'ibyo biko biraba. Rero nuko twebwe tuguma turikanuye hanyuma tugakingira abene gihugu.
Twibutse ko mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka hari igitero cyabaye ku mutumba wa Ruhagarika wo muri iyo komine nyene ya Buganda, abantu bagera kuri 226 barasiga ubuzima. Inzego z'umutekano zikaba zavuye zerekana mu mpera z'ukwezi kw'icyenda uwiyemerera ko yari arongoye umugwi wakoze ubwo bwicanyi utumwe n'umuhari Red Tabara. Bivugwa ko urongowe na Alexis Nduhije, umunyepolitike yahunze igihugu, umukuru w'umugambwe MSD. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Kuri uyu wa gatandatu mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania hatangiye ibiganiro hagati y'umuhuza w'Abarundi Benjamin Mkapa n'amashyirahamwe yigenga adaharanira inyungu za politiki. Umuhuza yabatumiye mu rwego rwo kwegeranya ibitekerezo bizajyanwa mu biganiro nyirizina biteganyijwe mu cyumweru gitaha. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Clave, niyo nkuru uri Arusha muri Tanzania.
Amashami yigenga adaharanira inyungu za politike ugwaruka abakenyezi n'amashengero yatumwe n'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania ni hafi 20. harimo ababa mu Burundi n'abandi bahunze igihugu. Ku munsi wa mbere w'iyo mibonano, ibiro by'umuhuza byasanze igice kinini cy'abatumiwe bava mu Burundi batitavye. Amwe mu mashirahamwe yasivye ni Nkuru na Nipiske Burundi, Capes Plus n'izindi. Ku izina ryamwe muri ayo mashirahamwe, Hamza Vinaburi kukiye yabwiye Ijwi ry'Amerika ari Bujumbura kwico gice cy'ibiganiro categuwe nabi.
Twibutse ko mu birori byo gusozera mu cyumba cy'ukugira kane yarusha umufasha yaratangaje cese yuko arangije ibiganiro byo hanze bya hagati y'abarundi. Uburundi bumaze gutera intambwe ishimishije mu kwitegura amatora ya 2020. Ibiro shingiro rishasha rishingiye ku vyumviro vy'abarundi hagati mu gihugu no hanze byaratuye ku bwinshi mu gihugu yigenga ujeje kuringaniza amatora seni warashizweho, eka na kwa rupapuro rw'inzira hagati y'abanyepolitike rumaze kuboneka. Piske Burundi na Capes Plus rero turibaza icyo bagisigaye guharirirwa ko uno munsi mu gutegura amatora 2020 atari guherekeza uto twigoro twose tuhagaze ku bwigenge bw'igihugu.
Yamara bitavye bo bose ko babibona. Gabriel Rufyiri atwarisha hamwe Oricom abona ko abadashaka kwitaba ibiganiro ari bo bafatiye Abarundi amaboko mu mugongo.
Umuntu yo hirahira akavuga yuko ataza kubera imvo iyi cankirinde, aho niho tuzobonera inguvu abari ko barahuza bafise badashobora gufatira ibihano abantu bitoze biteze utunyoni kubera inyungu zabo. Twebwe tuzaje tuvuga yuko vyabananiye, nta kindi twe twifuza yuko abari ko barahuza bofata ingingo zikwiye kandi barabishoboye. Nta ntibishoboka yuko abantu 10-15 kubera inyungu bari ko barakuramwo baza kuboha ngo babuze ukutera imbere ku miliyoni 10 na zingahe z'abarundi kubera inyungu z'umuntu. Ivyo ntibishoboka.
Ni nama nkuru y'ugwaruka mu Burundi ntiyitavye ivyo biganiro. Erasa Nzosaba yitwara yarungikiye ugwandika umuhuza amusaba guhindura isango. Ikindi ugwaruka rusaba ni ukubahiriza ibiri mu butumire, hakavugwa ivyerekeye amatora yo mu mwaka w'2020 gusa. Hamza Venaburi kukiye arafise icahuriza ko ni nama nkuru y'ugwaruka mu gusiba.
Hanyuma kandi twibuka kukwezi kwa gitugutu ari ukwezi k'umubabaro ku Burundi, mbere ukwezi kuduhuza twese mu kahisi kacu ku Burundi. Aho twibuke umuganwa tuvuga rwa Gasore yazize ukwikukira na Melchior Ndadaye yazize demokrasi. Iki gihe rero nicare gihe gishemeye c'imbari za politike zitabura mbere n'ivy'abantu usanga bariko batahurizako. Igihe ubufasha waba ufise canke kariya koza kaze kubungura kusemo tumaze kugera ko vyubahirije amateka n'amasezerano ya kakarere na mpuzamakungu.
Abitavye bobo basanga iyo mvo idafashe.
Kira noneho ico tuma kwa Gasore na Ndadaye uno munsi bibukwa suko bamwe bavyumvira. Twe twiyumvira yuko ico baneziraho bari uno munsi nuko bubona ko barundi bose babanye mu mahoro bayaga basangira ijambo bakumvikana ingene uburundi bweje ubwo bari uburundi. Nivyo byo banezera
gushika ubu nta buramenye intererano zimaze gutangwa nabo baserukira amashirahamwe yigenga bitavye kuko umubonano wabo n'ibiro vy'umuhuza uri kubera mu ibanga ntangere. Ico bikoze imbere y'uko binjira bamwe muri abo batubwiye ko bashikiriza ku mabi n'ubwicanyi byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 abafungiwe vya politike ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu gutahukana impunzi n'ibindi. Pye Clavine Nkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda haravugwa ikibazo cy'abangavu baterwa inda n'abagabo ndetse n'abasore, hanyuma abo bakanga kwiyandikishaho abo bana bavutse. Ni inkuru tugezweho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Timistokle Mutijima.
Nari umunyeshuri narigaga kundara n'umusore birangira nteye inda ahita akacaho aragenda ajya kwihisha, nanjye nyine nguma mu rugo ndabyakira ndaniyakira. Nyuma yaho nza kubibwira ababyeyi barabyakira babona ko ari nta kundi babigenze.
Iyo ni ishusho y'uko bigendekera aba bana b'abakobwa baterwa inda bakiri mu kigero cy'ubwangavu. Uretse uyu wayitewe n'umusore, hirya no hino mu Rwanda iki kibazo kirimo gufata indi ntera ku buryo bamwe muri abo basambanywa bagaterwa inda n'abagabo bakuze bafite ingo. Abo bana nyuma yo kubyara imburagihe bahura n'ingorane zo kurera abana bonyine nta bundi bufasha, na cyane ko abenshi baba bava mu miryango ikennye. Aba ni bamwe mu byo byabayeho baganiriye n'ijwi rya Amerika mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Nko mu bijyanye n'imyigire y'umwana, umwana ni twebwe arushya twenyine. Mu bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, umwana ni twebwe arushya twenyine. Ariko mu gihe umwana yafite papa na mama, ukora ku iburyo n'ibumoso. Yiba umubyeyi yayibuze umugabo yayibona.
Duhura n'ibibazo mu mago, ubusa najya kubwira mama ati mpisa bunempa buri kimwe cyose, ariko igihe cyarageraga nyine nkaba najya gufata isuka kareba n'umuturage nakorera.
Igihangayikishije cyane abawo muri Nyamasheke ariko ni uko babo babyaranye batemera kwandikisha abana mu bitabo by'irangamimerere.
Abana bacu twebwe batwanditseho two bwacu, ariko abo twababyaranye nabo baradutereranye ntibanashaka kubandikisha. Inzego z'ubuyobozi zadufasha kugira ngo natwe abana bacu tubone aho babarizwa. Kubu ntaho bafite habarizwa.
Akenshi badutera inda barangiza bakajya kuzana abandi bakobwa, n'abakobwa bazanye ntibemere kutwandikishiriza abana. Ingaruka ni nyinshi cyane. Ngubu se nakiyandikisha aho umwana nkazamuremera iki mfite? Twumva nyine mwajya mudufasha mukabwira bari abasore bakatwandikishiriza abana.
Bamwe muri bo bitabaza inzego z'amadini ngo barebe ko zabafasha gutegeka abo babyaranye kubandikishiriza abana mbere y'uko zibasezeranya n'abandi bagore. Aha naho ariko bishoboka mu gihe urebwa n'ikibazo afashe inzira yo kujya gusezerana mu idini, ndetse akaba ari no mu idini ryitabajwe.
Twebwe twabigejeje ku rwego rwa paruwasi. Noneho nk'umuntu ugiye gushyingirwa muri kiliziya gatolika, paruwasi iri mutegeka kwandikisha uwo mwana yabyaye, noneho igahita ihana gahunda n'umurenge kugira uwo mwana yandikishwe. Noneho nk'umuntu utabufite uwo ugiye gushyingirwa ku buryo paruwasi yamufasha, urumva we ari nko muri indi dini, urumva ko uwo nguwo atashobora kuzandikishirizwa.
Inzego z'ubutegetsi aha mu ntara y'uburengerazuba zo zisaba abo bana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato ndetse n'imiryango yabo kubanza kwandikisha abo bana, hanyuma bagatanga amakuru kugira ngo ababateye inda bahanwe. Bwana Habiyaremye Pierre Celestin ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara.
Icya mbere dusaba ni ukubanza kwandika umwana mu bitabo by'irangamimerere, yaba se amwemera yaba atamwemera, kuko kwandikwa ni uburenganzira bwe kugira ngo ajye mu igenamigambi ry'igihugu. Ikiba gisigaye ni icyo gukurikirana wa mugabo wakoze n'icyaha, kuko nabwo ubushirashuzi nabyo ni icyaha mu mategeko. Igihe umukobwa yaduha amakuru natana yaduha tuzakomeza tuyakurikirane. Mwarabyumvise ko ngo twatangiye gukora intonde z'abantu bakekwa, tugafatanya n'inzego tugashaka amakuru, bizagenda bicika.
Ikibazo cy'abangavu baterwa inda batarageza ku myaka y'ubukure kiragwiriye hirya no hino mu gihugu muri iki gihe, aho imibare y'inzego z'ubucamanza mu Rwanda zigaragaza ko mu mwaka ushize w'ubucamanza zakiriye amadosiye hafi 600 y'ibyaha byerekeranye no gusambanya abana b'abakobwa. Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Nyamasheke zo ziragaragaza ko kuva uyu mwaka watangira kugeza ubu abana b'abangavu hafi 60 aribo bimaze kugaragara ko basambanyijwe bagaterwa inda. Ubwo yatangizaga umwaka w'ubucamanza kuri uyu wa gatanu, Perezida Paul Kagame akaba yavuze ko nta nyoroshya cyaha na ntoya ikwiye kubaho kuhamijwe ibyaha byo gusambanya abana. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +25 54 11 12 6 Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5 1 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ubu noneho tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro kwa Nyaburunga dutegurirwa n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jerome Niyonzima.
Kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga ni ikiganiro c'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
ikaze ni gwanyu bakunze bibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC kwa Nyaburunga uno munsi mu kiyago cuno munsi tuganira ku vyerekeye igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'ubwicanyi bwakurikiye bugahitana isinzi ry'abarundi kwa 2021 ukwezi kw'icumi mwaka w'1993 umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yaragandaguwe amaze kugandagurwa ugyogandagurwa ryakurikiwe n'ubwicanyi bw'isinzi ry'abarundi mu gihugu cyose ibyo bihe bigoye igihugu gihitiyemo ngiyi myaka 25 irigoroye inyuma y'igyogandagurwa rya president Ndadaye Melchior n'abarundi isinzi gushika uno munsi inguma ziracyari ntoto mu mitima y'abarundi aho tugeze hari urubanza rwaciwe bwerekana abagizwa ko boba baganaguye umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye ariko hakaba abandi bemeza yuko bene gutegura iryo gandagurwa atari bo bafashwe by'ukuri ho bafashwe kumbure ababishize mu ngiro no munsi umugwi w'igihugu ujeje gushira habona ukuri no kunywanisha abarundi n'urashobora kugaragaza ukuri kuzuye kuvyerekeye igandagurwa rya president Melchior Ndadaye yahavuye yitwa incungu ya demokrasi n'ubwicanyi bw'abarundi isinzi bwakurikiye none no munsi abarundi bomenye iki kuvyerekeye ako kaga kashikiye uburundi mu 1993 ibyigwa bokura muri ubwo bwicanyi n'ivyo bihe bigoye coco n'ikihe turi kumwe n'abatumire batatu honorable Pierre Claver Nahimana arongoye umugambwe Sanya Frodebu wari ku butegetsi mu 1993 honorable mwaramutse
ego ndaramukije amahoro n'agatega kuri bose kwatwumviriza bose mwakoze kutumira muri iki kiganiro
urakoze turi kumwe kandi na Terence Mushano Terence Mushano nawe yaserukiye ishyirahamwe ACE Genocide Chilimoso mushinga naye Mushano ndakuramukije
ndabaramukije ndaramukije n'abarundi n'uburundi buziriho nyabwoko
urakoze wo turi kumwe kandi ni Serge Nsabimana ajeje kumenyesha makuru murunani rw'abacika cumu bihonyabwoko ry'abahutu bo mu 72 imbere n'inyuma yaho mushinga naye Nsabimana mwaramutse
mwaramutse neza turabaramukije turaramukije n'abarundi bose twongera duhoza n'abahoze ko ni iryo hanyabwoko ryakorewe abarundi
murakoze mbere kwa honorable Pierre Claver Nahimana yararongoye umugambwe Sabanya Frodebu arongoye umugambwe Sabanya Frodebu wari ku butegetsi mu 1993 ari nawo ukomokamwo president Melchior Ndadaye yagandagwe kwa 2021 gitugutu umwaka w'1993 honorable uno munsi inyuma y'imyaka 25 president Melchior Ndadaye agandaguwe hari kintu cyanditswe n'ikaramu y'icuma mu mutima wa Sabanya Frodebu
nyene cubahiro Ndadaye Melchior yari president w'igihugu cy'u Burundi mu 1993 imbere yo tariki nyene turiko turahimbaza rero imyaka 25 agandaguwe bunyamaswa mutimbega muri Sanya Frodebu ku mutima wacu mbega hari kintu kiriyo gikomeye dufise
gisani cyandikishije ikaramu y'icyuma
twebwe icyandikishije ikaramu y'irangi rikomeye kidashobora kuva mu mutima ni cane cane iragi yasigiye igihugu cy'u Burundi iragi ryiwe rishimikiye ku migambi yarafise yarafitiye igihugu cy'u Burundi ari byanatumye mbere n'igihugu gica kivuga kiti dutegezwa kumugira incungu ya demokarasi niko byagenze intwaro twarimwo twari twize twese ko ari intwaro y'igikenye intwaro ya gisirikare iterekwa yuko umwene gihugu ashobora kwitorera umu rongora icyo gihe ndadaye rero yarahagurutse aravuga ati ntibikunda gihe cy'u Burundi gitezwa guhinduka cinjire mu ntwaro ya demokarasi aho umwe n'igihugu ashora kuvugana kuronka nawe ijambo icyo rero cyasigaye mu mitima yacu ntigishobora kuvayo nicyo tuguma duharanira
ndagaruka ngiye kwa Terence Mushano muri ase genocide kirimoso akaga u Burundi bwinjemo kuva kwa 2021 gitugutu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu hari icyo kasize muri ase genocide cyari kicwe irangi ritazimangana
imyaka 2025 iheze u Burundi bwinjiye mu kaga kuva itariki 2021 y'ukwezi kwa gitugutu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu n'imyaka y'agahinda imyaka y'intuntu imyaka aha Barundi bibuka ikidengere c'amaraso yasesetse ico rero twebwe mu chatumye nishirahamwe ase genocide cirimoso rivuka kugira ngo Barundi bose babone yuko bakwiye gucira imoso icyaha cihonyabwoko yakozwe abatutsi bagatikira umukuru w'igihugu yapfuye n'abagenzi biwe abahutu b'abaporona bitwa ngo ni vyiso nabone bakishwa mbere yaho babagiriza ngo nabarozi kubera yuko bataroye mu mugambwe warutsinza amatora ivyo rero twebwe ico twibuka kandi ubu ni gihe cyo kwibuka mbere dutunganya indwi yose y'icyunamo y'ukugandara kubera ivyahistiye muntu atovyibagira mu kugira ngo bishobore gutegura kazoza ataraho si vy'akazikira n'inziko mugabo ukwibagira ni kintu kibi cyane harabuze ubutungane
agahinda intuntu ikidengeri cy'amaraso musa n'abavuga ko arize abatutsi gusa
ico nakubariye yuko umukuru w'igihugu nabo bari kumubishwe ivyo ntaho bideha nibiboneka nivyabaye mugabo hariho uwo mugambwe Sahwanya Frode bumugomba mubaze icegeranyo cha ONU mu gihe inama le conseil de sécurité à nations unies yashiraho yasaba umunyamabanga mukuru wa ONU Boutros Ghali ko yoshiraho umugwi w'ugutohoza iyo ngingo yafashwe na conseil ya sécurité ya ONU n'ingingo ya 10-12 barashizeho uwo mugwi urabitohoza neza ushika yuko habaye ihonyabwoko ry'abatutsi rikurikiye urupfu ukwishwa ku mukuru w'igihugu
urakoze mpindukiye mu runani rw'abacika cumu ihonyabwoko ry'abahutu 72 imbere n'inyuma yaho Serge ujeje kumenyesha makuru mwugo runani turiko turavuga ivyabaye kuva kuwa 2021 gitugutu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu hari cyanditswe n'irangi ritazimangana mu runani rw'abacika cumu 72 kandi tuvuga iby'icyenda na gatatu
ego cyane hariho icanditswe mu irangi ritazimangana kuko muri rya joro rya 2020 rishira 2021 ry'ukwezi kwa gitugutu mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu harabaye genocide
ihonyabwoko y'abatutsi
ndasigura harabaye ihonyabwoko kuko twebwe nk'abacika cumu bakorewe ihonyabwoko mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri igihe mu gihugu haziye demokarasi abarundi bakitorera umukuru w'igihugu twari tuzi kw'ivyo tubisezereye akababaro kadushikiye amakuba yadushikiye ivyo vyago bitazosubira gushika mu Burundi ariko muri rya joro umukuru w'igihugu yaragandaguwe n'abarundi baragandagugwa nagire nsubire nibutse ihonyabwoko hitwa genocide hariho ibintu bitatu biranga mu gukoresha uburyo bw'igihugu kandi hakagirwa n'abantu bakurikirwa bicwa agakoresha uburyo bwa leta ico twabonye muri kijya gihe nuko indongozi z'igisirikare zatembagaje ubutegetsi zikagandagura umukuru w'igihugu leta barundi bari bitorewe irakwa ububasha irahunga hanyuma uburyo imiduga amaburende y'igihugu arakoreshwa abantu baricwa habandanye yaho nyabwoko yakorewe abahutu iciyongeye ko nuko n'abaharanira demokrasi le democrate burundi bose bishwe baragandagurwa rero duca tubona yuko habaye ihonyabwoko ry'abademokrate babarundi
ihonyabwoko ry'abaharanira demokrasi
ry'abaharanira demokrasi
ndasubiye muri sawa nyafrode bu yaramutswa ubutegetsi 93 iganirwa rya president Amerikiyo ndadaye mwarivuze urubanza rwaciwe rwarerekanye ko hari abamugandaguye uno munsi murarukenguruka
imbere yuko mvuga yuko dukenguruka urubanza tarukenguruka nagomba nkumbure ngira ico mvuze kuri ico kibazo cy'ihonyabwoko twibuke yuko mu mwaka w'1996 ubujye hari abantu bavuga ibintu batabizi byo ari byo gushika mu mwaka w'2000 harabaye ibiganiro Arusha imari imyaka 4 birongowe na nyenicubahiro mwarimu Julius Nyerere na Nelson Mandela abantu bakomeye muri Afrika bari bakomeye muri Afrika no ku isi yose bari bazwi kandi barungitswe n'amakungu icyo kibazo cya genocide cyaravuzwe cyane ngira ngo amezi n'amezi hanyuma muribuka yuko igihe kimwe cyaravuzwe icyo kibazo umwe wese avuga ibyo yishakiye mwarimu Julius Nyerere yaravuze ishengero rikuranye atwenga abantu arabwira ati uburongera mbwiza ukuri abarundi bose bavyumve n'isi yose ivyumve genocide muri aka karere izwi n'isi ama genocide azwi n'isi n'ama genocide abiri niko bimeze hari genocide yakorewe abatutsi b'abanyarwanda iyo ni ya mbere hakabaho na genocide yakorewe abahutu b'abarundi nizo genocide zibiri zizwi ku isi nizo zemejwe ibindi byose ni by'abantu bivugira uko niko kuri nta ibindi byose hari byo bita crime ubukozi bw'ubwicanyi ndengera butungane ivyo biriho mugabo tangwe kuvuga genocide nibindi byo yarabitomoye ni hamwe rero baca mwita ngo ninganga buriri ibyo twese abantu bari bari cyo gihe baravyibuka rero
baca bamwita bani bandi baca bamwita
abatashimye iryo jambo avuze baca bamwita ngo ninganga buriri
icyo ni gice ca mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twari ko turabira hamwe igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'ubwicanyi bwakurikiye bugahitana isinzi ry'abarundi ndagukengurukire honorable Pierre Claver Nahimana nibutsa yuko umukuru w'umugambwe Sabanya Frodebu wari ku butegetsi mu 1993 aho president Ndadaye Melchior n'abamufasha bagandagurwa bagakurikirwa mbere n'ubwicanyi bwahitanye abarundi isinzi wakoze kwitaba kino kiganiro
namwe ndabakengurukiye cane gose kuba mwateye iteka nyene icubahiro Ndadaye Melchior incungu ya demokarasi mu gatunganya ikiganiro nk'iki ikimwerekeye kujya tube turibukanya icyo yari yizeye ku Burundi bwoba
urakoze ndagukengurukiye nawe Terence Mushano waserukiye ase genocide kirimoso wakoze kwitaba kino kiganiro
namwe ndabakengurukiye
urakoze ndagushimire nawe Serge Nsabimana ujeje kumenyesha makuru ukaba wanaserukiye urunani rw'abacika cumu y'abanyabwoko y'abahutu 72 wakoze kwitaba kino kiganiro
mwakoze natwe turabakengurukiye kuba mwadutumye ko mukaduha ijambo kongera tunahoza abarundi bose bakoze ko niho nyabwoko babuze ababo
nshimire namwe mwahisemo kugikurikirana ndabipfuza kurandirwa mu banyi no mu vyanyu na buta
kwa Nyaburunga
cari kirameshejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
ni kuri icyo kiganiro kwa Nyaburunga dusorejeho amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Lemas Kalala wadufashije kugeranya aya makuru muri studio ya gatanu hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.
Yale metokea hii.